Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti muduteza amatwi mwabonye butandukana. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Tudatinze amakuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na Diane Nininazwe.
Thomas, reka tuyahere ku mugabane wa Afrika w'umuryango umwe bwa Afrika utera ivyatsi gitero intagondwa za Al-Shabab zagavye ejo kuwa kabiri ku ngabo za Artemis ziri kugarukana amahoro muri Somalia. Mu itangazo mukuru wa komisiyo umwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yasohoye ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri yahujije imiryango y'abasirikare b'Abarundi baguye muri ico gitero, yongerahoza muri rusanga Abarundi na leta y'u Burundi yipfuriza bakomeretse gukira n'ingoga. Mundi butumwa Musa Faki Mahamat yacije ku rugaga rwe rwa Twitter yavuze ko yavuganye na president w'Uburundi Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo guhicubahiro abaguye muri ico gitero, yaba umwe bwa Afrika yaba Burundi na ruhande ruravuga igitigiri c'abasirikare b'Abarundi baguye muri ico gitero. Abagwanyi ba Al-Shabab ico bikoze bavuze ko bishe abasirikare 173 bagira imbohe abandi batatu mu igitigiri. Ibihugu bikomokamwo abapfuye muri abi 173 n'abagize imbohe nta ruhande rurabitomora neza. Abdullahi Haji Muhammad buramatari w'akarere ka El Baraf akarimwo ikambi yatewe yabwiye ijwi rya Amerika ariko mu gisata c'ururimi rw'igisomali ko naho igitero cabaye atariho ari, bamubwiye ko ariko hapfuye abasirikare benshi b'Abarundi ntigeze yamara nawe nyene atomura igitigiri c'abaguye muri ico gitero. Muri ico kiganiro na service ya Somali ku jugi Amerika Haji Muhammad yagize ati ugutana mu mitwe nk'ukwabaye kuri wa kabiri n'ubwa mbere kubaye muri aka karere imigwano yari ikaze cyane. Ikambi yatewe ejo kwa kabiri iri ku birometero 150 y'uburaruko bw'umurwa mukuru wa Somalia Mogadisho, iri mu zambere zifise ubuhinga buhanitse kandi zirimwo ingabo nyinshi ziva mu Burundi. Igitero cejo kwa kabiri ni naco kandi ca mbere gikomeye intagondwa za Al-Shabab zigavye kuva Amisom ihinduriwe izina ikitwa Artemis. Akumugabane wa Amerika, ambasade ya Amerika muri Cuba kuva ejo kwa kabiri yarasubiye gutanga visa inyuma y'imyaka irenga ine itazitanga. Ibiro bitanga impusha zo kwinjira muri Amerika mu gihugu cya Cuba vyahagaritse ibikorwa vyayo mu 2017 muravyibuka bivuye ku ngwara y'amayobera yafashe bamwe mu bakorera muri ivyo biro n'abagize imiryango yabo. Amatohoza yakozwe na leta ya Amerika mu 2020 yerekanye ko iyo ngwara bikekwa ko yaterwa n'ibitero vy'imirasire y'amajwi y'amaradiyo yo mu rwego rwo hejuru akorwa ku buryo atumvikana. Iyugarwa ry'ubuserukizi bwa Amerika muri Cuba ryabaye inkuru y'incamugongo ku banyagihugu batari bake b'ico gihugu bakunze kuza muri Amerika bahunga ubukene bwugarije Cuba. Abanyagihugu ba Cuba kugira ngo rero baze muri Amerika kuva mu 2017 vyabasaba amagendera mare babanza kuja kurondera impusha muri Colombia canke muri Guinea. Abatashobora gufata ingendo muri ivyo bihugu nabo bakemera guca mu nzira zitemewe n'amategeko z'abacisha muri Mexique. Igisata kijejwe abinjira n'abasohoka muri Amerika kikavuga ko abanyagihugu binjiye ku butaka bwa Amerika kuva mu kwa cumi ko mu 2021 kugera mu kwa gatatu uno mwaka barenga ibihumbi 78. Umwungere wa Kiliziya Katolika Papa Francisco yifuza guhura na president w'Uburusiya Vladimir Putin kugira ngo amusabe guhagarika intambara yo muri Ukraine. Mu kiganiro Papa Francisco yahaye ikimenyeshamakuru Corriere della Sera kiri mu bisomwa na benshi mu Butaliyano, yavuze ko yasavye Putin ko yomuha umubonano i Moscow bakagirana inama ariko ko Putin ataco aramwishura. Papa Francisco yemeza ko ino nama yayisavye intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine imaze indwi zitatu, ariko ko naho atanyishu papa araronka Vatikano ibandanya isaba uwo mubonano n'ubu. Papa Francisco yabwiye ikinyamakuru Corriere della Sera ati ndibaza ko Putin adashaka ino nama kandi ataniye azokwemera, ariko none ni gute umuntu ashobora gukora amahano nkayo? Umwungere wa Ekleziya Katolika muri ico kiganiro yahishuye kandi ko umushikiranganji wa mbere wa Hongrie Viktor Orban yamubwiye ko Putin ategekanya guheza ingwano yatanguje muri Ukraine igenekerezo gicenda uku kwezi, itariki Uburusiya bufata nk'isabukuru y'intsinzi y'igihe abanazi b'Abadagi bamanika amaboko mu ntambara yo mu 1945. Dusubire gato ku mugabane wa Afrika, kanama ka ONU kajeje umutekano ejo kwa kabiri ka koranye kiga ku kibazo cha Mali n'u Faransa nyuma yaho Mali itangarije ko ivuye mu masezerano y'ivya gisirikare yari fritaniye n'u Faransa. Urusiya nibwo bwasavyo nama yabaye mu mwiherero itegera cha ambassadeur w'Urusiya muri ONU imbere yuko inama iba, yavuze ko ari ngombwa ko ivyagirije vya Mali vyuko indege za gisirikare z'u Faransa zace mu kirere zitari zemerewe gucamwo muri Mali bivugirwa mu kanama ka ONU kajeje umutekano. Ambassadeur w'u Faransa nawe nyene yavuze ko vyari ngombwa ko iyo nama iba. Ambassadeur Nicolas de Rivière yagirije Mariko yagiranye amasezerano n'abacangero atavuze igihugu bakomokamwo kandi ko ibi bihonyanga gateka kazi na muntu. Ku kibazo cyo kumenya niba u Faransa bugiye guca bwihutisha ibikorwa byo gukinjura muri Mali, uwo mutegetsi yishuye oya, asigura ko ari gikogwa bazokorana n'ingabo za Mali bitonze, ariko ko amezi atandatu azohera ingabo zose z'u Faransa zavuye muri Mali bikaba bitegekanijwe ko mu kwezi kwa gatandatu akanama ka ONU kemeza canke kagahakana ko ingabo za ONU ziri kugarukana amahoro muri Mali izongerwa ikiringo cyo kugumayo. U Faransa nibwo bushinzwe ibikorwa byose by'ingabo za ONU muri Mali. Atu afitiye muri kano gatondo cyasozerere muri Ethiopia, amashyirahamwe atabara imbabare atangaza ko naho impande zishamiranye muri ico gihugu zatanze agahengwe mu ntumbero yo gushobora gushikana imfashanyo z'imiti n'ibiribwa mu banyagihugu, iki gikorwa kitariko kiroroha. Nko mu karere ka Amhara kari mu buraruko bwa Ethiopia, abagira neza basigura ko amabarabara yuzuyemo ibimbomoke n'ibisigarira birimo ibikoresho vya gisirikare vyaturiwe n'abarwana.
Diane nini nahazwe, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ejo kwari umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi yose. Reporters sans frontières ivuga ko u Rwanda rwagiye imbere rw'imyanya 20, u Burundi bwo imyanya 13 ku rutonde rw'uko ibihugu by'isi byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Hagati aho, abanyamakuru b'Abarundi bari mu buhungiro bavuga ko badashobora kureka umwuga wabo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimugiye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Ejo wari umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Mu Burundi, abanyagihugu n'abanyamwuga bemeza ko ubwigenge bwo gutangaza amakuru bwasubiye inyuma cyane. Leta yo irabihakana, ariko impande zombi zemeranwa ko hari abategetse b'imana amakuru. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirika neza uri Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru irambuye.
Uyu munsi abanyamakuru batari bake mu Burundi bemeza ko gukora umwuga bitoroshye na gato muri ico gihugu. Ubu hari ibibazo bimwe bimwe baraba nk'ibwishwa. Umukenyezi atashimye ko umwidondoro w'umenyekana n'umwe mu banyamwuga bamaze imyaka myinshi bakora mu binyamakuru vyigenga mu Burundi.
Mbona umengo umwuga utera usubira inyuma, uretse yuko n'abantu umuntu aja kurondera ko amakuru hari igihe bayakwima bivanye n'ibihe twaciyemo. N'abamenyesha amakuru ku bwabo barafise ibisata bimwe bimwe badakunze gukoreramo nka politike y'umutekano.
Ivugwa n'umumenyesha amakuru birashimangirwa n'umukenyezi yumviriza cyane amaradiyo kurusha gusoma ibinyamakuru vyandika.
Uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro byo gushikiriza amakuru ahiwacu ni ukuri mbona umengo ntibwifashe neza, kuko amakuru ntashikirizwa neza, ntiyavugwa ibyo dukeneye kumva byose.
Kuva mu 2018 ya maradiyo BBC n'ijwi rya Amerika yugawe yo ya mbere ikaba itarasubira gusamiranira mu Burundi naherutse gukurwa kw'ibihano, uyu munywanyi wayo yemeza ko habaye gusubira inyuma cyane mu byerekeye uburenganzira bwo kuronswa amakuru adahengamye.
Abantu bafise ubwoba ko byo bashikiriza byumvirizwa kandi byo bashikirizwa bishobora kubakurikirana.
Umugabo akurikirana cyane haraheze imyaka ibinyamakuru bitandukanye yemeza ko Abarundi bafise ubwoba bwo gushikiriza ibyumviro. Asigura ko amaradiyo yugawe harimo n'Ijwi rya Amerika ku babishoboye ariyo yumvirizwa na benshi kugeza ubu.
Nivyo benshi bumviriza turazumviriza.
Umukenyezi wo mu gisagara cya Bujumbura na wasanga amakuru yo ku radiyo atakiyasubirira mu Burundi.
Umunyagihugu yayashaka cyangwa yayareka arayumviriza yuguru iradiyo.
Umunywanyi w'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero we yamenyesha ko mu Burundi bisa no kwitangazamakuru ritakibaho, ahanura inzego kureka ibinyamakuru bikisanzura.
Intatangazamakuru rihari nuba yo yaronka cyangwa ayabona cyangwa abone ibiriko birahakorerwa ntamwitegambyo yuko yorondera inkuru ngo ayitange cyangwa ipfuke. Amaradiyo ratsa mwamwe ntakivuga.
Afata ibihano byafatiwe Ijwi rya Amerika na BBC nko gusubira inyuma gukomeye kwa demokarasi.
Yego cyane akajo kari kahari Ijwi rya Amerika ryaratohoza inkuru kandi kavuga inkuru iri ku kivi na BBC urazi ko yakora inkuru ikarondera amakuru kandi kavuga amakuru yose ashoboka. Demokarasi none amamenyesha makuru batafise umwanya cyane bategekambya umva ariho demokarasi yiseseye tufize mu gihugu cyacu.
Ariko umuyobozi mfata kibanza wa radio televiziyo y'Isanganiro abona urugero rwo gutanga amakuru no kuyashikiriza rushimishije n'ubwo yemeza ko hakira gahaze. Alain Désiré Bukeneza ari Bujumbura mu Burundi.
Gushikiriza ibyiyumviro hariho akarusho kariko karagenda nk'akaboneka kuko umuntu agereranya n'ibihe bimwe bimwe byagiye bibonekeza. Ariko rero haracariho n'akagoye kubera hariho nk'ibisata bimwe bimwe usanga abari bajeje gutanga amakuru batayatanga neza.
Umunyamahanga ntayegayezwa mu cyanganje bwo kumenyesha amakuru wasigura ko mu Burundi itangazamakuru ryateye imbere. Gusa aremeza ko hari ibikiri hanze harimo abayobozi bamwe bamwe banka gutanga amakuru. Cyari kitamo yaha yari mu bikorwa n'ikigo kijejwe gucungera inye itangazamakuru rikora mu mperazo kwa kane Bujumbura.
Uravye ibinyamakuru nyene byagiye biravuka no munsi ni byinshi cyane gose ariko ugasanga uburyo bwo gukora gushikira abene igihugu kugira ngo bitohoze amakuru hanyuma biheze biyashikirize usanga harimo ingorane.
Mu kwa kane mwaka uheze Burundi bwungutse ibibanza 13 byose buva ku 160 buja ku 147 mu cegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira ubwigenge bw'itangazamakuru RSF risohora buri mwaka ku bihugu 180 mu isi. RSF yasiguye ko zimwe mu mpamvu ari ikigongwe cya Perezida Ndayishimiye cyahawe amenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu mpera z'2020 mu gihe bari bamaze umwaka urenga bafunzwe. Ibiganiro hagati y'ikigo SNC kijejwe gucungera itangazamakuru rikora na BBC n'Ijwi rya Amerika iyugururwa rya Radio Bonesha FM yari yafunzwe inyuma y'intureka zo 2015 n'ibindi. Kuva 2015 hahunze amenyesha amakuru y'inyamakuru vyigenga bimwe bibanje guturirwa n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano mu ijoro ryakurikiye ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo kuwa 13 kwa gatanu wa mwaka. Hari ibinyamakuru vyavukiye mu buhungiro. Ikibazo Ijwi rya Amerika rizokiraba ku buryo bwihariye. Mu cegeranyo c'umwaka w'2021 ubushikanganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu bwavuze ko leta y'u Burundi ikandamiza amenyeshamakuru gutyo bigatuma amenyeshamakuru muri ico gihugu bahitamwo kutagira ibintu bimwe bimwe bakora ku inkuru. Ico cegeranyo cemeza ko hari amenyeshamakuru baburabujwe abandi basabwa kubanza kurondera impusha no mu gihe bariko bakora inkuru zo hagati mu gihugu. Kinagiriza imwe mu migwi yagereye umugambo uri ku butegetsi nk'urwaruka rwabo imbonera kure kuba baraburabuje barakubagura bongera batera ubwo bamenyesha amakuru bikekwa gukorana n'abatavuganwe n'ubutegetsi mu Burundi n'ahibwizwa nshingiro ry'icyo gihugu gyemera ubwigenge bw'itangazamakuru n'ubwo gushikiriza ivyumviro. Eloge Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eloge Urikaneza, urakoze. Uyu munsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru ejo wabaye hashize imyaka 7 abanyamakuru b'Abarundi barenga 100 barahunze kubera imvururu za politiki zo mu 2015. Bamwe muri bo bashingiye mu buhungiro amaradiyo n'ibinyamakuru. Nubwo birimo ingorane bwose ariko bo nabo bakorana bavuga ko badashobora kurota bata umwuga wabo. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali nawe yaduteguriye inkuru irambuye.
Amaradiyo n'ibinyamakuru byandikirwa mu buhungiro by'abamenyesha amakuru b'Abarundi bahunze birenga 10 byavutse kuva mu ijoro ry'itariki 13 rishira wa 14 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Amaradiyo ane yigenga na televiziyo imwe amaze guturirirwa i Bujumbura biturutse ku ntureka za politike zadutse muri uwo mwaka nyene. Yamara amaradiyo atatu Isanganiro, Rema FM na Bonesha FM zavuye zimwe zugurugwa izindi zisubira gukorera ku mugaragaro. Izicugaye ni RPA na Radio Televizio Renaissance. Abamenyesha amakuru barenga 100 barahunze igihugu kuva ico gihe nk'uko ishirame ribahuza AGBE Association des Journalistes Burundais en Exil rivyemeza. indwi muri abo Uburundi bwabarungikiye imitahe mpuzamakungu yo kubahagarika bagerezwa kuba baragize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Icyo bahogwa nuko bahaye ijambo abo bashatse gutembagaza ubutegetsi. Bamwe muri abo bakorera mu maradiyo n'ibinyamakuru bashingiye mu buhungiro mu bihugu bitandukanye bya Afrika, Uburaya, Amerika na Canada. Umwe mu bamenyeshamakuru amaze imyaka indwi akora muri ayo maradiyo aratwiganira ingorane bahura nazo mu kazi, ariko ati akagumye bagumako.
Amakuru dutanga tuyahabwa n'abanyagihugu bari mu ntara zitandukanye. Abo banyagihugu rero imbere y'uko yaduha cyangwa inyuma y'uko yaduha, hari igihe akenshi bagira ubwoba kuko bazi yuko atanze amakuru hanze y'igihugu bucanyuruzwa ashobora kurara yishwe cyangwa akaburizwa igufa. Urondeye umutegetsi kanaka duhura n'intambamye yuko batashobora kuguha amakuru. Nino ngahare no vuga yuko nk'abamenyesha amakuru tutarota duhagarika gutanga amakuru, tutarota duhagarika umwuga wacu nubwo duhura n'intambamye nyinshi.
Alexander Niyungeko atwari mwe muri ayo maradiyo inzamba avuga ko inyuma y'imyaka indwi bakwiye kwiha umudari.
Abamenyesha makuru b'iyo radiyo barabandanya gukora naho nyine bakora mu bihe bitoroshe kuko bisaba uburyo kenshi umuntu atabafise, bisaba kwitanga cyane. Twagumye tubikora naho ubutegetsi bw'Ibujumbura bwashimye kuduhoza, twe tugira tuti ntitwohora no guha akaryo abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka uburenganzira bwabo bwo gushikirizwa makuru.
Mugenzi we Bob Rugurika atwara iradio RPA ubu ivugira mu kiganiro humura Burundi, yongera koko amaradio yabo yizewe kandi ashikira benshi.
Novuga yuko abantu basubiye kubona yuko ni twebwe nuno munsi tubwira Burundi n'amakungu yuko abera mu Burundi. Urumva turafise amaradio akora le media en exil, uretse yuko hari ingorane z'uburyo abo bamenyesha makuru bari mu buhungiro dukorera mu bibazo bikomeye.
Ibyo bimenyesha makuru byose bikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi cyane cyane urubuga rwa WhatsApp mu guhanahana amakuru. Bene byo bemeza ko igice kinini c'abarundi bafise amatelefone ngendanwa bumviriza amakuru yabo, hakiyongera ko abarundi baba mu makungu n'impunzi ubu zirenga ibihumbi amajana atatu. Umwe mu bamenyesha makuru yabwiye Ijwi rya Amerika ati amakuru nka twese duheza kuyakora isaha imwe z'ijoro. Jewe kenshi ndyama nk'isaha zitanu z'ijoro ndiko ndarungika ayo makuru. Harabambwira ko badashobora gusinzira batayumvirije, ndetse harimwo n'abari mu nzego za Leta. Ubutegetsi bwo Burundi bufata aya maradiyo n'ibimenyesha makuru nk'abansi b'igihugu. Ubushikiranganji bw'intwaro ya gati mu gihugu n'umutekano buheruka kugabisha uwo hirahira agafatwa ariko yumviriza izo radiyo bwise ko zikokeza intambara. Ibi Bob Rugurika abibona ukundi.
Iyo umuntu avuze ibitagenda neza, iyo umuntu yerekanye amabi akogwa, ntaba ari umwansi w'igihugu ahubwo aba ari kafasha ubutegetsi kugira butware neza. Ibyo rero ntibavyumva.
Jean-Philbert Karangwa yashinze radiyo yitiriwe Amahoro Peace FM, yongera ko kwahubwo bafasha na Leta y'u Burundi mu gushikana kure ingingo iba yafashe.
Twama twavuze abanyagihugu banyagwa amatongo hirya no hino mu gihugu, twama twavuze ibitagenda neza mujanye n'agateka kazi na muntu mu gihugu, mugabo kandi turavuga n'ibintu bigenda neza.
Ntitwashoboye kumenya ibihugu aya maradiyo n'ibimenyesha makuru akoreramwo. Beneyo babwiye Ijwi rya Amerika ko atagihugu na kimwe kibemerera gukorera ku mugaragaro, gusa bongera koko bakorera mu bihugu bitandukanye bahungiyemo cyane cyane ivya Buraya, Amerika na Canada. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bose twavuganye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters Sans Frontières rirashima ibikorwa by'ayo maradiyo, yamara rigasaba abayakoramo n'abayarongoye kwirinda inkuru ziteranya igihugu gucabo n'ibindi bihugu, izibiba ugwanko n'amacakubiri cyangwa izivuga nabi ishusho y'igihugu bahunze. Rikongera ko riti ivyera ntimubigire ivyirabura, yamara ibintu bivugwe uko biri. Pierre Clavé Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Rwanda. Buri mwaka ku munsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru, umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru Reporters Sans Frontières itangaza raporo igashyira ku rutonde uko ibihugu bigenda bisumbana mu kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Raporo y'uyu mwaka ivuga ko u Rwanda rwigiye imbere h'imyanya 20 kuri urwo rutonde. Eric Bagiruwubusa aratubwira uko bimeze.
Icyegeranyo cy'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders cyasohotse kuri uyu wa gatatu kishyura u Rwanda mu bihugu bitameze neza mu rwego rw'itangazamakuru ku mugabane wa Afurika. Icyo cyegeranyo kiravuga ko ubutegetsi buriho aribwo bugenzura imikorere y'ibitangazamakuru byo mu Rwanda byaba ibyigenga ndetse n'ibya leta. Kiravuga ko benshi muri banyiri bitangazamakuru usanga bari mu ishyaka riri ku butegetsi bikabangamira bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Reporters Without Borders iravuga ko mu rwego rwo kwirinda ibibazo byavuka byinshi mu bitangazamakuru n'amaradiyo bishyira ingufu mu muziki na siporo. Icyo cyegeranyo kikavuga ko itangazamakuru ricukumbuye mu Rwanda ridateye imbere. Kiravuga ko itangazamakuru ryugarijwe n'ibibazo by'ubukene, kikavuga ko n'abagerageje gukora ku nkuru zikomeye cyangwa bakagira ibyo bashyira ku miyoboro ya YouTube bahanishwa ibihano bikomeye. Reporters Without Borders ikavuga ko kuva Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatorwa mu 2017 ibintu byakomeje kuba bibi, kuko hari abanyamakuru bahatiwe kwitabira za gahunda zo gukunda igihugu cyangwa se bagahatirwa kuba abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi, ababyanze bakirukanwa. Kikavuga ko hari abanyamakuru babona akazi kabagiraho ingaruka bagahitamo kwicecekera. Kiratunga agatoki ubutegetsi ko bushobora gukangisha abanyamakuru ibyaha bifitanye isano n'ibyaha bya genocide kugira ngo babacecekeshe. Kiravuga ko abategetsi bashobora guhana abanyamakuru ku mpamvu zidafite aho zihuriye n'akazi kabo. Ikindi cyegeranyo kigaragaho mu rwego rw'amategeko ni uburyo ubutegetsi bugenzura ibiganiro byo kuri za telefoni z'abanyamakuru binyuranyije n'amategeko kugeza aho bishoboka ko hatabaho ibanga ry'akazi. Ku musozo w'icyegeranyo cya Reporters Without Borders barasa n'abibutsa ko kuva mu 1996 abanyamakuru 8 b'abanyarwanda bishwe cyangwa bakaburirwa irengero naho abandi 35 bagahunga igihugu. Abo baba mu mahanga iki cyegeranyo kivuga ko bahora ku rutonde rw'abo leta ishobora kugirira nabi. Itabwa muri yombi rya hato na hato nayo ryariyongereye kandi n'abakorera ku mbuga nkoranyambaga ntiborohewe ku bwa Reporters Without Borders. Mu gushaka kumenya uko abanyamakuru bo mu Rwanda babona ubwisanzure bwabo, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Jean-Baptiste Karegeya, umunyamakuru urambye mu mwuga. Ashima ko politiki ya leta mu nyandiko zo kurengera itangazamakuru imeze neza, agasanga hari ibindi bikwiye kwitabwaho.
Ntabwo bihagije kuko urumva hari igihe cyose haba hari abantu bashobora kuzira ko bakoresheje umwuga wabo bakaba babizira bagafungwa. Igihe cyose abaturage badashobora gutanga amakuru bavuga ngo gitifu arankura ku liste ya VUP cyangwa azanyimishe mitiwere, igihe cyose umunyamakuru adahabwa icyubahiro akwiye, niko navuga. Kuko nyuma y'ayo mategeko nakubwiye hari ibindi babiriho. Umunyamakuru abayeho ate mu bibazo, agenda ate, ararate? Ibyo ntago byuzuye, kuko ariko icyo nakubwiye mu nyandiko ntako leta y'u Rwanda itakoze ngo ibyo bibeho.
Naho kuri Bwana Oswald Mutuyezu nawe urambye mu itangazamakuru avuga ku cyegeranyo cya Reporters Without Borders, ashima intambwe u Rwanda ruriho.
Imyanya rwagabanutseho ni 20, urabizi ko uko ugana mu banyuma niko ubwo itangazamakuru buriniga, none ruri ku mwanya 135 ugereranyije n'155 muri 2020. Ntekereza ko ari n'intambwe inini cyane ugereranyije n'izindi wenda u Rwanda rwagendaga rutera uko imyaka yagendaga ikurikirana.
Kimwe mu byo yemeranyeho n'icyegeranyo ni ikibazo cy'ubukene mu mwuga kinaremereye itangazamakuru. Mutuyeyeza aratanga inama ku cyakorwa.
Ni ukuvuga ngo sosiyete sivile niyo yagombye gukora igituma itangazamakuru ryisanzura rinagira n'ubwo bukire, ariko nayo iraciyubaka. Abikorera nabo ntabwo baragira umuco wo kwamamaza. Naho naturuka muri leta, ubwo abayobozi bafata ibyemezo ku ngengo y'imari bazajya banategeka n'uko itangazamakuru rikora. So gusa ngo icyo ntekereza, ntekereza ko minisiteri y'itangazamakuru ikwiye kugarukaho, kuko itangazamakuru ryabuze urireberera usanga ngo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu irarishinzwe. Urumva koko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yashingwa itangazamakuru? Urumva ibyo bintu bijyanye? Oya. Ubwo rero minisiteri igarutse yagikora za politiki.
Ku munyamakuru Karegeya avuga ko ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga bigaragaza uko itangazamakuru rihagaze mu Rwanda bishobora no gushingira ku bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Avuga ko kuba hari abantu birirwa bibasira abanyamakuru, ababishinzwe bakaruca bakarumira, bikomeza kuba ikibazo ku bwisanzure.
Saa twitangiye mbona abantu bifatira ku gahanga abanyamakuru. Iyo umuntu akwanditse akavuga ati aha kanaka kanaka yo, ubu mukanya araba yabigejeje kwa Rwigara, arabigeza kwa Rusesabagina, arabigeza kwa Ngabire. Mu ruhame kandi kuko niba arabahamije ibyaha, niba arabagize ibihe bibazo, uri nkabo. Iyo bukeye ukajya gusaba amakuru umuntu arakwikanga. Ntubu cyisanzuye rero bivuze ngo abakora raporo bashobora kugendera kuri ibyo bintu kuko biba byabaye mu ruhame.
Duteguriye inkuru urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda rurebere itangazamakuru ntirwabashije kuboneka ngo twumve icyo bavuga ku cyegeranyo cy'abanyamakuru batagira umupaka. Ababishinzwe batubwiraga ko bari mu yindi mirimo. Muri uyu mwaka u Rwanda rwashyizwe ku mwanya w'136 n'amanota 45.18, ruvuye ku mwanya w'156 n'amanota 49.34 rwajeho mu mwaka w'2021 mu bihugu 181 biba byagenzuwe. Ahabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho nshuti banywanye munyemerere muri uyu mwanya mbagezeho ikiganiro Amerikana kubyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Muri iyi minsi Uburusiya n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahanganiye kuri Ukraine. Abahanga b'ingeri nyinshi bemeza ko uru ruhagarara rutituye hasi rubutse mu ijuru gutyo gusa nk'aho rutari rwitezwe. Inkomoko yarwo ni inama ya Yalta. Nibyo turebera hamwe muri make ikaze mu kiganiro Amerikana. Yalta ni umujyi wo muri Crimea ku nkengero z'inyanja y'umukara, Mer Noire mu Gifaransa. Wamenyekanye cyane kubera inama yahabereye kuva ku itariki ya 4 kugera ku ya 11 z'ukwezi kwa kabiri 1945 hagati y'umuyobozi w'ikirenga wa URSS, Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviet, Joseph Stalin, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Franklin Delano Roosevelt, na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza, Winston Churchill. Intambara ya kabiri y'isi yose yari imaze imyaka 6 yari hafi kurangira. Icyo gihe ibihugu byombi uko ari 3 nibyo byari ibihanganje, The Big Three, Les Trois Grands nk'uko babyise ubwabo. Byari byarishyize hamwe mu rugamba rwo kurangiza intambara no gutsinda abayiteje aribo banazi ba Hitler mu Budage n'inshuti zabo Ubutaliyani n'Ubuyapani. Mu byo aba bayobozi ba Big Three bigiye hamwe mu mujyi wa Yalta harimo uko amahoro azaramba ku isi, kugabana no gutegeka Uburayi muri rusange n'Ubudage by'umwihariko, n'umushinga wa President Roosevelt wa Amerika wo gushyiraho umuryango w'abibumbye LONI. Mureke twibande ku Burayi bituganisha kuri Ukraine. Nk'uko tubisoma ku rubuga history.state.gov rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bariya batatu b'ibihangange bumvikanye ko n'Ubufaransa bugomba kugira igice cy'Ubudage bugenzura. Bityo Ubudage babuciyemo ibice bine, kimwe mu burasirazuba kigenzurwa na URSS cyaje kubyara RDA, Repubulika ya Demokarasi y'Ubudage mu 1949, n'ibindi bitatu mu burengerazuba bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa, nabyo byaje kwibumbira hamwe mu 1949 bibyara RFA, Repubulika Zunze Ubumwe z'Ubudage. Muri rusange urubuga history.com rwazobereye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rutwibutsa ko Uburayi nabwo bwacitsemo ibice bibiri. Ibihugu by'uburengerazuba byabaye inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigendera ku matwara ya gikapitalist n'amahame ya demokarasi arimo amatora yigenga. Iby'uburasirazuba byacuditse na URSS yabugizeho ijisho n'ijambo bibibuza kwigenga neza, bigendera ku matwara ya gikomuniste. Usibye ibyo, ku itariki ya 4 y'ukwa 4 1949, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo bashinze umuryango wa gisirikare OTAN, bavuga mu ngingo ya 5 y'amasezerano ko umunyamuryango umwe atewe bose baba batewe. Nyuma y'imyaka 6 URSS n'inshuti zayo zo mu Burayi bw'Uburasirazuba nabo bashyizeho umuryango wa gisirikare Pacte de Varsovie ku itariki ya 14 y'ukwa 5 1955. Icyo gihe cyose ibice by'isi uburengerazuba bw'abakapitalisti kandi bufite ubutaka wa gisirikari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'uburasirazuba bw'abakomunisti kandi bufite umutaka wa gisirikare wa URSS byahanganye kugera mu 1991. Nicyo bise intambara y'ubutita, Guerre Froide mu Gifaransa. None ibirimo kubera Ukraine, nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibyandika, ni inkurikizi z'intambara y'ubutita n'ibyemezo by'inama ya Yalta bivuga ko uburengerazuba bugomba kubaha icyo bita sphere d'influence y'Uburusiya bwatwaye umurage wa URSS, ni ukuvuga ibice by'Uburayi bwo hagati n'ubw'Uburasirazuba uburusiya bugomba kugumanamo ijisho n'ijambo. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti muduteza amatwi naha amakuru yo muri aka kanya ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika. Mbararikiye rero ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba na muri isanga guhera saa kumi. Ntimuze gucikwa. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.